Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri siya 18 muri kumwe na Jordan na Hazo indongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Ariko mugaha kaba n'undi mwanya ugasanga umupolisi aragucakiye ngo urarenga gitanga ijya size ritaranage kandi ugasanga gucakiye na ryatarariko ikira ikintu cyose kiriko ibyo nabyo ni ibintu nabone bari bakuye kuzora ba mu nyuma bitonze.
Uyu ni umwe mu bakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu mu ntara ya Gitega turi mu gihugu cy'u Burundi avuga yuko abapolisi babahohotera rimwe na rimwe bakabaka ibiture bitanakenewe ni mu gihe inzego zibahamagarira gukorana nabo neza muri kino gihe Gitega yiteguriye kwakira imirimo imwe imwe ya leta. Turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Kimbere kuja kwidoni ido hiyo nkuru nce ku masonga n'izindi ndabafitiye ntarize kubabwira ndababwira muri make ko ibihumbi by'abanyagihugu batavuga rumwe n'umutegetsi muri Venezuela barongowe n'uheruka kwitangaza ko ariwe mukuru w'igihugu w'imfata kibanza ariwe Juan Guaido ku munsi wa gatatu ejo basavye abasirikare kwitandukanya na perezida Nicolas Maduro kandi bemere imfashanyo zishobore kwinjira gufasha abanyagihugu bihereje amabarabara muravyibuka ku mugwa mukuru Caracas hamwe no mubindi bisagara bafise andiko kandi baririmba indirimbo zisaba abasirikare kwisubiza gateka bakitandukanya n'intwara yo yagahotoro. Imbere y'iyo myerekano Maduro yari yagerageje gukoranya abasirikare bashika ku 2,500 ku mugwa mukuru asaba ko baguma biyunze kandi abagabisha ko hari abasirikare babacangira mu gihugu. Guaido w'imyaka 35 y'amavuko akaba arongoye inama nshingamateka akagerageza kuremera Maduro ngo ave ku butegetsi kugira ngo ashinge leta mfata kibanza izoca itunganya yandi matora mashasha y'umukuru w'igihugu. Maduro ashigikiwe na leta z'ume za Amerika hamwe n'ibindi bihugu byo muri Amerika yepfo. Ibihugu bitandatu vya Buraya navyo vyasavye gutunganya ayandi matora bitarenze mu mpera z'inondwi bitaruko bakazoca bemeza Guaido nk'umukuru w'igihugu. Ku mugabane wa Afrika igisirikare cha Sudani cyashikirije ejo kwa gatatu ko kitazokwemera ko igihugu kigwa hasi muri iyi myerekano yadutse mu gihugu nk'uko umushikiranganje wo kwibuna basi yagabishije ababangamiye umutekano muri ico gihugu. Imyerekano gushika ubimaze indwi zitari nke ihamagarira perezida Omar al-Bashir kukinjura. Iyo myerekano yatanguye yiyamiriza ingingo ya leta yo kuduza igiciro c'umukate mu nyuma ihinduka iyo kwiyamiriza ubutegetsi. Umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare Kamal yavuze ejo kwa gatatu ko igisirikare citeguye guhangana n'abahungabanye umutekano wa Sudani naho iyi migumu ko yabaye Bashir yaranse kuva ku butegetsi. Abategetsi bavuga ko abantu 30 bishwe kuva iyo myerekano itanguye ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 12 mu gihe amashirahamwe haranira gateka kazi na muntu bavuga ko abarenga 40 aribo bapfuye. Urunani mpuzamakungu rurongowe na Arabia Saudite muri Yemen rushikiriza ko rwiteguye gukoresha ingufu zose kugira ngo rugondoze abarwanya leta y'abahuti bashobora kubahiriza kugira ngo bashobore kubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara mu gisagara ca Odeidia. Abarwanya leta hamwe n'abategetsi ba Yemen bafunditse amasezerano yo guhagarika intambara mu gisagara ca Odeidia mu kwezi kwa 12. Ico gisagara kiri ku kivuko niho hanaca imfungurwa hamwe n'imfashanyo zifasha abanyagihugu muri Yemen. Impande zose zumvikanye gukura abasirikare babo muri ico gisagara ariko ntibihuta gushira mu ngiro ayo masezerano. Intumwa idasanzwe ya ONU ariwe Martin akora atiziganya kugira ngo ayo masezerano ntabe impfa gusa. Yavuze ko ashima intambwe zatewe zo guhanahana imbohe akavuga ko yizeye ko azoba utundi twigoro two gufasha abanyagihugu. Abahuti bafashe umurwa mukuru wa Yemen muri 2014 birukanye leta mu buhungiro muri Arabia Saudite mu nyuma igaruka gushinga ubutegetsi mu gisagara cha Aden. Ni Radio Ijwi ry'Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104.3 mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22 ahandi mutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na Facebook VOA radio yacu ikiganiro iwanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo ijwi Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahe ikaze imbere yuko dutangura ikiganiro wanyu mu ntara dusaba imbabazi ku bakunzi batwandikiye batubaza igituma hari ikiganiro mwumvise kivuga iby'urubanza rw'u Burundi na Bernard Mange kwa musi wa kabiri ico kiganiro cagiyemo kubera ingorane z'ubuhinga bw'ivyuma murazi kugo rubanza rutazokumvirizwa kuwa kane ariko nyabuna igwarumvirijwe mu ndwi iheze ivyaruvuyemo bikazomenyekana mu kwezi kwa kane tuzobabwira uko bizoba vyifashe dusa rero mudutunge mutuburane karakagorane ko mu buhinga bw'ivyuma ibituro vy'abakora akazi ko kunguruza abantu n'imiduga amapikipiki n'amakinga mu gisagara ca Gitega turi mu gihugu c'u Burundi bigiye gutunganywa gushasha vyavugiye mu nama buramatari wa Gitega ari kumwe n'inzego z'igipolisi muri iyo ntara yagiranye n'abakorana uwo mwuga wo kunguruza abantu n'ibintu ku muhinga mu wejo kuwa gatatu muri iyo nama abapolisi baradomwe ko agatoke ko barya ibiturire canke bagahohotera abakora uwo mwuga kugira ngo babakorere mu minwe ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Gitega d'Antoine Sabimana.
Muri iyo nama yabereye ku kibuga cy'imipira y'amaboko mu gisagara cya Gitega, Venaman Irambo na buramatari w'intara ya Gitega yabwiye abayitavye ko ibituro vyimugwa kugira ngo igisagara kibandanye gisa neza mu ntumbero kwakira umugwa mukuru wa politiki.
Ama parking yarasanzwe ahari, hari nayo mashasha wumva ze hari yanye Monimaro na Nyabututsi hajya kuri Iteji, urabona ko bahurira abatari bake bwoga ahanga ku masanganzira bena handi urumva bara maze kuhiyumvira nimba rizinga ezijamwo abantu bamenyere abantu bo ngahanye hagati mu gisagara nibaza yuko naya mantuzeye naya mabeni aparika ngane baza ko bazobaronderera ikindi gituro cyiza ko ngamurabona yuko ni mu gisagara hagati kugira ngo biboneke yuko bitunganijwe neza tufashanye gutegura umugwa mukuru wa politike ubu mugwa mukuru mwiza ugezo amenuza agira ati ndashitsa hano asanzwe ari heza kuhagire heza gusumba
abakora uwo mugabo kunguruza abantu kuma moto no kuma kinga basabwe kwita isuku mu komesi mu zubambara gucyo ntibanukire abo bunguruje abakora uwo mwuga baremeye ko bagiye guhimirizanya abatamesa bagahindura ingendo ariko bagiriye ko badoma gatoki kwa polisi bababuragize
twe kubisanzwe twabyakiriye neza ariko kuvuga ngo kutwara ikinga ngo ridafite itara ko amakinga twarasize kwa matara ariko nuko bavuze ngo umupolisi ngo ajejwe ngo gukinga ngo no gudufasha mutekano ibyo nitubihakana turanabibona ariko mugahakaba n'undi mwanya ugasanga umupolisi aragucakiye ngo urarenga gisanga ijya size ritaranagera kandi ugasanga gucakiye najya atarariko ikira ikintu cyose kiriko ibyo nabyo ni ibintu nabone bari bakuye kuzoraba mu nyuma bitonze
hari nabandi mu bakora uwo mugabo kunguruza abantu bavuga ko abapolisi basaba abantu baca kugira ngo basabe biturire bene amamoto cyangwa amakinga biba byafashwe mu makosa abandi nabo baridoga ko abapolisi basigaye babafatira ariho hose mu gisagara cha Gitega kandi atari ko byahora kuri ibyo bibazo byose byabunguruza abantu hari Imana Dorasance komisera jeje igipolisi mu ntara ya Gitega yabishyuye agira ati
icyanyu bane ni ikintu gihambaye aho musigaye muza kunyuruza amamoto wafashe mugatanga ibiturire mu gipolisi uzofata dogira ingorane azogira ingorane ndabibabwiye kandi hatogira umuntu azosuka kugaruka muri Kapsaria yitwaje igiturire kugira muri moto ndakivugira sindosera kuvyumva akanyuma rero naho babacamande babuze kuti babacamande bababonye aho muri hose mu gisagara niko bimeze mu bimenye niko bimeze aho bariko barakorera bakora mu gisagara aho babasanze mu cyamba cy'igihugu babashira amande hajya nyine twe nta muntu n'umwe ari mu mategeko tuzorenga ico twende tukiza ufite ikibazo niba atakonosha dabahinda imbero kugira ngo duce mumbarire uwo barenga
Abunguruza abantu ku mamoto barasavye ko bokongerezwa isazo ukora kubera uja nuruza rugiye kuba gwinshi mu gisagara ca Gitega bakavana isazo ibiri zo mwijoro gashikana isazo 3 z'ijoro ni mugiye mu gisagara ca Bujumbura atamutirengana isazo 12 bugorovye kuri ico kibazo Venaman Irambona baramatari wa Gitega yabishuye agira ati
nibaza ko mwebwe ahubwo mwoshimira Imana ko bikigendeka bikimeze neza no kubera amahoro n'umutekano buguma mubaye bombatiye agize agorane ho bicabi hinduka murazi yuko ari nigendo batugira tuti samoya nyagiye nimwe 12 nyagiye nimwe
yace yunganirwa na Harerimana Dola Chance komisera jeju ki polisi mu ntara Gitega muri aya majambo
yo mutubahirije amasamu cha mutwara aba bandi bari mu nzira zibi bubajanye ho bashobora kujya kwiba cyangwa bagacabi bamwegwe nyene ayo mamoto uko bica bakabica ibi rero ni batako tudubimaye byo byita gusoma
ni nama yatanguye isa 10 gushika mu kazangazanga aho byaboneka ko abakora umugabo kunguruza abantu ashaka kuvuga ibibabakiye byose ariko ubwira ntibwabyoroheje igitega Fidel d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Fidel d'Antoine Sabimana arakeneye tuve igitega dukubitire mu kirunda habarundi barenga ijana bava mu miryango 31 muri commune Busoni bamaze guta ingo zabo kubera inzara ivugwa mitumba irenga 10 yo muri iyo commune bamwe muri aba barundi bariko bahungira mu gihugu cy'u Rwanda buramatari we insiguro abiha ngo nuko abahunga muri ico gihugu ari bifitaniye isano n'imvo za politiki nkuru twaza mugenzi wacu mu kirundo Jean Bosco Ndarurinze
imitumba 14 yo mu mazone 5 agize commune ya Busoni niyo ibangamiwe n'inzara muri ayo mazone izone ya Gisenyi ni zone ya Gatare ziherereye ku rubibe rw'Urundi n'u Rwanda zirasinzikaye gusumba izindi muri zone ya Gatare umutumba wa Gatete niwo ugiramiwe abamaze guta izabo bagahunga benshi babarizwa ku mutumba wa Gwibikara muri zone ya Gisenyi aho twashoboye guca nko ku musozi wa Gwibikara na Nyabisindu haboneka imirima yababutse kubera izuba ahandi naho hakaboneka amasize yaraye abanyagihugu baho bavuga ko imvura itigeze iboneka kuva mu irima ry'urutasi
aya nokuri kwa mungu nta kintu na gice bazize mu nzu nuko ubu twararimye twateye byarase byaragize gute ndaba turavye n'amasaka amasaka arapfuye heze yandi yarumye anyesibereye uko nyine nta bindi nta emwe nta kintu kintu kizize nyine nuko
ani ubu kuva mu kwi 10 nta nyi gitanye mashaza ya nani mura na teragira nani bikintu ubu dutunzwe no mu misozi yo zanya gisozi niho tugenda guhahira niyo hiyo ku mukere no haguye akavu nta kintu na kimwe kigeze kibaho rwaha kabisa
bamwe baramaze guta izabo bakaja kuronderera ubuzima ahandi
baragiye mu Rwanda n'abari bavuye Tanzania bose baragiye mu Rwanda kweri nta n'ubu baguma bagenda n'ubu harana bimirije kugenda n'ejo baranditse baranimeze kwandika araba banditse inyumba ku mabantu batandatu batanu indwi bane
baheruka guhunguka bavuye Tanzania nabo bakiye basubira mu Rwanda kuri urwo nzu kubera ngo uvuye mu Tanzania adasubira kuko baba bagiye ko cyaje mu gihugu cyamwibarutse none pesi bagiye guherera mu Rwanda
aho herereye hamazogenda nk'abangara
hangahe hari joro rigenda hatagiye nka 15
hashatse nka Maria Claudine arongoye komine ya Busoni avuga ko abarenga ijana bari mu ngo 31 bamaze guhunga
rero kuri iyo mitumba turajamo tugafashanya ari two twarose tukabaha umwe ariko ntibashobora gukwigwa bose icyo nico navuga hanini ku mutekano kubera yuko nyine hari inzara hariho abantu bagiye barasuhuka hirya no hino bashikira 110 murumva rero yuko iyo abenegihugu batanguye guhunga ingo na twebwe hariho ibintu twatukore turatakaza cyane
muri abo hari abamaze guhungira mu gihugu cy'u Rwanda yari yagendeye abanyagihugu kuri uyu wa gatatu ku mutumba wa Gwibikara ku baje mu gihugu cy'u Rwanda avuga ko iryo hunga rifitaniye isano n'imvo za politike nubwo bo babashonje
hari umwe wavuze ko bari n'abagiye mu Rwanda ariko mu Rwanda umwe yabwiye gutahura yuko bo bari ko barihukana abarundi babayo bavuga yuko badakwije amategeko ngo bongere bakire abari ko barahungirayo zumvikana yuko ahubwo yo barindi politike y'abantu bamwe wababwira abantu nimuze tubatware muje guhungira hari mu Rwanda bacha batwa mu kanda y'imahama bacha bavuga ati mu Burundi ngo mu Kirundo ngo namahora hari ngo abantu reko barahunga kuko yaba arizo zozo nabajya abantu reko barirukana nibo birukanye
uwo mutware arahumuriza abo banyagihugu
rero abasigaye ngaha mureme cyabari message nibaza ko na commune busoni je wundi barakoranye mu nama y'iterambere rya commune namwe ne baravuga ati katari ariko twokwegeranya kugira ngo tuwe turafashanya tuwe turagira imbere buke buke tukaba twanadodoye na leta mwange ndaze dushanye ya yeju batoza badufashe n'amashyira atandukanye na pamu twadodoye
mu kurindira ko izo mfashanyo ziboneka ahamagarira abanyagihugu bo mu Kirundo gukomeza umuco wo gushyigikirana mu kibano yasavye abafise ico birengeje abagize ico bimbura abadandaza n'abandi kwegeranya vuba ibifungurwa byo kuba barafashisha abasinzikaye gusumba abandi mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze nawe nyene arakinuye nkuriwe mushaka gusubira kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mujahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara abakunzi ibintu binugwanugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ntiturabibagira ariko imbere yuko dukwitizayo akajisho tumira mate gato hama tunyarukire Uganda neza na neza mikambi ya Nakivale
muri usanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
No musi saa 10 mu kiganiro muri isanga mugenzi wacu Thomas Kamirindi araza kugaruka ku byo biheruka kuvugwa n'ishamwe gitwa AGPRO DHO mu mfunyapfunyo yemeza yuko internet yoba ifise uruhara runini mu bibazo by'urwaruka rutwara imbanyi rutavyipfuje muze kuba hagufi ya maradio yanyu gihe c'isaha 10 kugira ngo mushobore kumva ibivugwa n'iryo shirahamwe biciye muri isanga muri kiganiro muri isanga muri mwumvise ivyo biza kuvugirwamo. Urwaruka rw'impunzi z'Abarundi na Kivale muri Uganda rwugarijwe n'ingeso mbi zirimo ubuhumbu no kunywa ibiyayuramutwe, abakobwa batwara inda bakiri bato n'ibindi. Ababyeyi babo bakavuga ko bitumwa n'uko urwo rwaruka ataco rufise rukora, basaba amashyirahamwe mpuzamakungu nka RCR kwitaho urwo rwaruka mu kurushira amashyirahamwe mato mato yobahuza hamwe no kubashira amashure. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru aheruka kugendera izo mpunzi ziri na Kivale.
Barahari benshi bwo kesho bagenda kubera ubukewe n'inye n'ubujyo ko ari abirenga hanye
abana abana babakwabwa b'impunzi z'Abarundi bari mu kambi ya Nakivale mu Buganda bariko biganira ijwi rya Amerika ubuzima babayemwo bubatuma bahura n'ibibazo byinshi byo gutwara inda batifuza.
Natwe ngaha barinda kuturerere ngana n'imiryango cyifiki atusanga nyene kuri uwo muntu warahabaye nabi agufashe nabi cyo wifuza naca guhaye nk'amavuta ibiki urazi umukobwa akenera byinshi atabiguha urumva kuri uwo mwanya tuvuga ati reka ngende kuri urya muhungu arabima sanga ugize ikibazo kandi ukigize urumva nana gutwara
wa muhenze yibaza ngo yagomba mutware mbe nta mutware kacha twarinda bonye ko twarinda kacha muta kacha genda
urumva ni bibi.
Ni bibi nyene bitumwa n'ubukene.
Aba basore bagenzi babo nabo baremera ko ubwo buhumbo buhari, bavuga ko birirwa bicaye ku ibarabara ku marigara kugira ngo umunsi uhere aho bahanywera urumogi itabi n'ibindi
makaretse birimo nyene. Hari abakobwa batwaye inda kubera nyine ibintu by'amashuri nyene batiga, niyo mpamvu ababyeyi benshi bariko barashaka abana bagende kwiga kugira izo ngeso zo gusambana cyangwa zo kunywa urumogi niba ndanye biba kubana nyene ngahanye mu makazi eh hari na bantu bamwe mu moto nyene
bora mu kanya
aya aya na na swari nyete
umuntu barunwa
kandi ba abantu na bantu bashanga bakiri bato ibarunwa harunyonye barunwa kandi nibihe akwera usanga bari ngaba tiga batagira atakazi bakora kandi bazitwara bakiri bato
ku ruhande rw'abavyeyi babo basa nuko agahinda kabicaye kuberezo ngeso abana babo badukanye bamaze guhunga wati izo ngeso zituma bananira n'abavyeyi babo
urumva abana bacu bari ngaha cyacu bariko barakora karurazi ko biga ngaho ubundi biga baca baja mu ngaho bakaja kwirigara n'utari bwa bifate ko ibyo bintu arabifata akabinywa hanyuma bakaza bakanagora abavyeyi bakaca baza bakagwana bakiba izo ntete baduha bakazigurisha ikanyene bagakora amanyanga yose ugasanga abana biganje kandi umaze kunywa urumogi ntashobora kwisomera kuko aba yiganje urumva n'ibirebire abana bakagenda bakarara mu gahinga ntibatahe inone birebire birakomeye rwose abakobwa bagatwara inda nyene neza cyane n'abatazitwara ariko bakononekara bakaja kurara mu gahinga abakobwa nk'ubu bino ntibisonera ntibagisonera ababyeyi kubera ibyo bibazo bafite
ubu nawe ahanura abantu bose baba mu ikambi gufata umugenzo wa kera wo ku mwana atari uw'umwe ubonye uwagiye mu ngeso mbi akamuhanura cyangwa akamuhana amenyesha ko bibandanije uko abahunze ari bazima bazaba bahunga ka barataye ubuntu
kusanzwe afise ka gatima ki kirundi ya ndero yo kuziko muri make nibaza ko naho byo babikomeye araraba uko yitwara karaba uko yifubafuba kandi akabona mbese imese iraheze ariko birahari ntabwo tubihaririye muri make uravuga ariko urabona uravuga ukarengana ntumenya reaction asigayemo ntumenya kandi nawe ejo uko bigenze ntumenya ko yampanuro wavuze hari kiri akora cangwa byasigaye hajya wabivugiye
ababyeyi bahamagara amashami mpuzamakungu yitaho impunzi harimo na HCR kudafata minenegwe ikibazo cyo rwaruka rudafise ico rukora bifuza ko boshigwa mu mashiramwe mato mato bakabafasha kwiga umuco n'akaranga canke bagacigwa amashure bakiga ikambya na Kivale irimo impunzi z'abarundi zirenga 300 abarenga igice cabo no rwaruka Pierre Nkuru ikigali kubwishwe rya Amerika.
Pia Clavernio muri Kigali yaheruka kugendera ikambi ya na Kivala nejo tuzobashikiriza ibindi bitandukanye yatuvaniye muri yo kambi ya na Kivala mukanya naho cadukubitiza kadisho ku mbuga ngurukana bumenyi nkuko nari nabibemereye.
Cha bijya bije biranuka nuka kwarivye eka nibihu ngo nibihu akari na vyikomeye
ndakubiye kwatarivye
nivyo
nivyo
eka sivye
edupinge
utangike
nemupinga mupingi umvize ijwi rya Amerika birabeshe ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
akajisho ku mbuga ngurukana bumenyi inkuru tubonirikira nugwanugwa cyane ku rubuga ngurukana bumenyi kuri no wa kane ni inkuru y'ishamwe mpuzamakungu RCR ryitaho impunzi ribeshuza amakuru yakwiragijwe ko ryatanze impuzu zirimo iza gisirikare ku mpunzi z'abarundi ziri mu makambi nka Mutenderi na Nduta ayo makambi ari mu gihugu cya Tanzania mugabo naho rihari ridahira rikanana ishamwe Fulicon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama Gyoge Manga kuri ifisi ibyemezo ko ivyavuzwe ari ukuri mugenzi wacu Nairobi muri Kenya Elojo Rikaneza yacije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi yongera cukumbura ciye ku mpande zose
Mwitangazo ibiro byo mu Burundi by'igisata cyawo ni ukira ibibazo by'impunzi ya Israel byasohoye ku itariki ya 25 ku kwezi turiko turarangiza bivuga ko byabajwe rwose no kwitiranya ibintu kwibonekeje mu itangwa ry'impunzu zahawe impunzi z'abarundi mu gihugu cya Tanzania mu minsi iheze asomye iryo tangazo umufaso ni Gogo Kiporti aserukira Israel mu Burundi yasiguye ko ibintu byagenze by'ukuri
le HCR tient à préciser qu'aucun vêtement inapproprié ou de type militaire
Aseye shaka gukura impari ko atampuzu nimwe itabereye cyangwa yagisirikare yigeze itangwa ku mpunzi z'abarundi muri Tanzania biciye ko cyangwa binyuze ku bandi bikorana icyabaye nuko mu mwaka wa 2018 mu mpera Aseye muri Tanzania yaronse ifashanyo y'impuzu zambawe zigenewe impunzi muri Tanzania hamwe n'imiryango iba hafi y'amakambi ku mpuzu zingana muri 1,800,000 igice gitoya cyane no kuvuga izitarenga 1,000,000 amajana chenda na minongi na nindui aise nishida hamwe likorana deni shidefiji council basa anze zitabere ye zichazikurwa ubugonye nekurutonde guzitangwa hanyu mazishigwa mminwe ya watege sivi ibanze hukuchegela nyochako zwe kubugivyo kizere kano aliki vishiki izwa numpaso ni kipokti nimi nyuwaji haa hakizimana mkuru vishida hamwe folikone efu ligwanyiki menyane na kamwana wa mama yemeza mbeleko ya magira matohoza kumnyitwa reyase
kwa getra menya imwe mwikini uyajira koreshwa anisha mhoza makunguwa se aho nama heraja ya tanga kugira ilo wongi tigiri chinini mbele kwa ya rifisi na mutukita ala komisionere wengira mugihugu kuesha abarundi kugira bagende mbe meriguwako mamuwa zosho ajabu kwa na za Amerika abandi ya kajano ahandi mbele kwa za HCL za fatimuwa iguwane isho zitaringe ahibu jumbura mbele kwa nizi mhudu zifatwa matozisha ya mwifalikone efu jari rifisi ya kesha au isandu yuko na nima igihugu tituwa mazikuminyako mwaja makambi ya nduta na mutendeni hali ya gufatigwa inkoho muri rumwe mu rusengero rusanzwe ruri mu nkambi mbere hakaba hariho nabari bamaze gufungwa babiri barongoye itumwe twita udusekiteri hakaba hari haranafashwe n'abantu batoza ifashanyo no kugomba gufasha imigwi yotera igihugu
ivyo Hakizimana shimanga iduturorero userukira mu Burundi abo barerwa asanga bitagira ifatiro
RCA est une organisation apolitique neutre
Ase nishida hamwa tahurijega mimu vya politike Rijigenga kandi nijerwa kutabara Kandi kirushi lije tuhari ngo dufashi bihugu vya vya visabze Murazi kwa asere serukiwa mbihugu vzinshi mngisi Kandi sini ibaza kuhara hige za kumvika na kwa asere Yagizi nitu kwa alijaka naka Ikiozi gihugu runaka Oya sicho ikorwa chachu kandi ugoruhara nargo tuzigira tugira Duhari kugira ngo dufashi abanya gihugu bakene ubufasha Dufasha mareta dusabze gusahiri jewe rero sindi bwishure kuri izo byagirije kuko nta na rimwe higeze haba ibyemezo byerekana kwa sere yivanze mu bya politike oya suruhara rwacu nta nurwo tuzofa tugize kandi turahogira ngo turokore ubuzima bw'abantu ubwo buzima na cyane cyane ubw'abarundi bahunze utwara Falcon F aratanga icyifuzo ciwe yibaza ko cotuma ubabwiza kurusha
nibaza ko igihambaye nyabuna ari uko abarundi ishya mpuza makungu oni ryofasha kugira batahe mbere ni inama y'abakuru b'ibihugu icyicari kibazo cyazijya mu nzi z'imakambi y'impunzi ziko zirahabwa ibigwanisho ziko zirahabwa imyambaro y'igisoda kandi bo bishakira amahoro bashaka gutahuka
imbere yuko batahuka ishya mwase naryo nyene ntirihakana ko bishika umutekano ugahungabana mu makambi y'impunzi
With regard to insecurity in the camps, I think UNHCR always is the goal.
Kubirabana n'umutekano muke mu makambi nibaza kwa sere ifadikanije na leta yamifata ingingo twama dufise abajejwe umutekano mu makambi indani. Nungaha nivyo dukora Tanzania niko kuko. Ubu rero rimwe na rimwe hashobora kwaduka utubazo tw'umutekano kuko nkuko mubizi ikambi ni kigwati igishobora kuba mu kigwati no mu ikambi cyoba. Icyangombwa n'ukubitorera umuti iyo habaye tirigana abategetsi bo bajejwe imbere ya byose umutekano w'impunzi baca bakorana na sere bakavugana hanyuma bagafata ingingo abagize cyo bavuga kuri rubuga ngurukana bumenyi duhere kuri uyu avuga roresha ku mufasoni gogo ikiporti ati ivyo nibimaramare ubundi nawe ati burya n'impome zigira amatwi twatahuye byose ubu nawe ati mwebwe mwigira impunzi reka ndabavunira akagohebasha umunsi umwe bazobahereza ishano turangirize kuri uyu warabisha ku buserukira seri mu Burundi nawe agira ati iyo bubu bw'umwe bwari kindi Gushika kw'itariki ya 11 ukwezi kwa 12 umwaka uheze ASR yemeje ko yari ifite impunzi z'abarundi zahungiye mu bihugu bibanyi zirenga 370 abenshi muri bo bakiriwe n'igihugu cya Tanzania bakaba bari mu makambi ya 3 Nyamukuru ariyo Mutenderi Nyarugusu hamwe na Nduta eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Hello Joyri Kaneza arakenuye yariko ratubwira ibimwe mu bivuga ku mbuga ngurukana bumenyi no ngaduce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi yamari imbere yuko duhana gahindukira ngine ndababwiye ko abantu bashika bane bamaze gupfa bahitanywe n'imbeho izura inzara muri bino bihe abanyamerika baharurwa amamiliyoni bari mu bihe by'imbeho nyinshi cyane ivyo biriko bituma kwiyunguruza hakoreshejwe amatrain bihagarikwa ubuzi hamwe n'amashure navyo nyene hamwe vyahagaze ndetse hari na mateleviziyo amwe amwe yahagaritse gushikiriza amakuru n'ibiganiro. Ikigo cy'igihugu kijejwe ibiho ibihe cashikije ejo kwa gatatu ko imiliyoni 25 z'abantu na cane cane mu leta nka ya New England mu buraruko bushira ubuseruko hamwe no mu burengero bwo hagati mu leta nka ya Wisconsin, Minnesota, Illinois, Michigan bari mu bihe vyo gukanya cane gose. Abahinga bahanura yuko umuntu atomara iminota 10 mu mbeho idasanzwe kuko umubiri ushobora kumuhindukana. Natwebwe nga Washington DC imbeho nuko vyifashe. Nuko rero ncuti bakunzi mugire umunsi mwiza aho muri, mwakoze kutwumviriza. Yakoze Facile Gebeho yegeranije amajwi na ingenieur Joe yashikanye ahiwanyu na Njediani na haze na bateguye nongera ndabashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Ndabahe isango ejo nkaho twatanguriye mubandanye kuryoherwa n'urutonde rw'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye.